izahuma z'umwunganizi w'umuhuza Matati y'Abarundi William Benjamin Mukapa zigizwe n'abantu bari hagati y'abatandatu n'umunani nk'uko bishyikirizwa n'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu zirongowe n'uwitwa David Kapia umuhanuzi adasanzwe wa Mukapa zikaba ziri kumwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yase Liberance Mukeko ubushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu bwemeza ko izo ntumwa zaje kubonana n'abategetsi batandukanye b'Uburundi mu bitekanijwe kubonana harimo umushikiranganji w'ubutungane w'intwari hagati mu gihugu w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu hamwe n'umuhuza w'Abarundi nk'uko twabibwiwe na bamwe mu bahora baja mu biganiro canke babonana na bene izo ntumwa ariko batari ku rutonde rwazakirwa nazo abaserukiye amashyirahamwe yigenga n'abanyepolitike nta ntumwa azobonana n'izo ntumwa mbere na bamwe mu bagize iyo migwi babyemereye ijwi rya Amerika urutonde rw'ibiriko biraganirwa ibyaganiriwe n'ibizovuganwa ko ntirwashyizwe ahabona co kimwe n'ikirangamisi ariko bamwe mu banyepolitike babwiye ijwi rya Amerika ko isango ry'ibiganiro bitekanijwe gusubira kubera i Arusha mu gihugu ca Tanzania n'ukuntu leta y'Uburundi yovyitaba arizo mbonyamukuru z'urugendo rw'intumwa za Mukapa kiyeha barusasiye ko umwe mu banyepolitike baroye mu biganiro vy'i Arusha vyatumye hahagarara intambara mu Burundi ahantu umuhuza Mukapa kwigira kubahuza bamwitangiye imbere nka Mandela na Nyerere
Mukapa akwiye kwiga ko ba Mandela babigize ba Nyerere babigize kuko ivyo Mandela yakoresheje nawe arashobora kubikoresha kuko Mandela yakoresheje inguvu ahabwa n'iyuguci ahabwa n'amakungu bibuka yuko na ba Clinton bose baje kumufasha nawe nyine urumva rero nuko akoresha igihuguci kamuha inguvu agakoresha akakirere kakamuha inguvu agashigikirwa kuko nahana akoresheje umutwe wiwe gusa ntibeze ngo bikunde
arusasiye kandi abona ubu igikwiye kwihutirwa kurusha ibindi
igice cya manda ya gatatu cyarateye ingorane nyinshi cyane mu guho kiga kifise imizi myinshi cyane imizi nini ifatiye ku mbure no mu migambwe yari ku butegetsi imbere n'uko CNDD-FDD izofatira kuri CNDD-FDD yonyine icyo muna cyihuta kwa rukura ubugene cyo bita intwaro ibereye twoshikira gute twoshikira ubutegetsi gute n'ubu bivuze gushikira ubutegetsi icyo muna nk'ubari bakwiye kura no kwiga umutekano kuko umuntu ashobora kuja mu matora atamutekano kamuri bo bacabara abari ibintu byiswe umugwi wa matora uburabize matora bacabara aba yuko amatora azoza atamuntu yo yajamwo bazoyavemwe yidoga ngo bamwize je mbona aho niho bari bakwiye gufyondera cyane cyane kandi nibaza yuko yaba CNDD-FDD yaba basinared yaba makungu nta numwe atowumva kuko aho niwo muzi kuko ari niho mbona dushitse dushikira ubutegetsi gute tukoresha gute tuva ko gute
uwo munyepolitike asanga amasezerano ya Arusha yamaze gushyiraho umushinga ukomeye ku banyepolitike bagenzi we kugira ngo igihugu cy'u Burundi nticyame mu ndyane
icyo cyo tujyanye ya Arusha mu gihe bagiraga kuvuga amasezerano ya Arusha kandi ingorane Burundi bufise bavuga yuko ari ingorane za politiki mugabo zifise akantu k'ubwoko kanini cyane mugabo benshi bibagira kajya ka B haraga dome B kari saba yuko ari ingwano y'abanyepolitiki bagwanira ubutegetsi cyari kubugumako rero je biwanje ndashaka kwibutsa abantu bose yuko Arusha yamaze gukora akazi kukajya ka dome kitwa A ingorane ntizikiri cyane z'ubwo ubu ingorane n'abanyepolitiki ubwoko bwose barondera gushika ku butegetsi cyari kubugumako ico cyonyine bagura kubona yuko ari intambwe ubundi bwateye nabashyira aho tugeze ntitwosubira kuzirura ubona benshi bashaka kugira utuyira tugufi tugufi two gusubira mu by'ubwoko
izi ntumwa z'umuhuza Mukapa ziri mu Burundi mu gihe ibiganiro bibera hanze y'igihugu byadindiye inshuro ya hafi biheruka kubera ko hari mu kwezi kwa kane hagati y'uyu mwaka uru rugendo ruhuriranye kandi n'ukuru na CNDD ruhurikiyemo imigambwe n'abanyepolitike batavuganywe na leta bakoraniye Bruxelles mu Bubiligi mu nama y'iminsi ine kuva ku munsi wa mbere w'indwi urwo runani nubwo rutemewe n'ubutegetsi umunyamabanga warwo Niseniyonkuru yemeza ko mu by'abarugize bamaze iminsi baganira harimo ukuntu bakwitunganya mu biganiro bizobahuza na leta y'u Burundi eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.